Iyi mukomeje gutega amatwi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramukanye amahoro. Hano i Washington DC muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma uyoboye ibiganiro by'iki gitondo, mbaha ikaze mu makuru y'akakanya.
Yaboneka yuko ari ibintu zikineza neza zo kunezereza abanyagihugu arindiriyemo amajwi.
Uwo ni Maitre Isidore Rufyikiri, umukuru w'umuhari Morena, anenga ibyavuzwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi, ahamagarira abaturage kutagurisha amasambu ku banyamahanga. Turanababwira ku rubanza rw'abaregwa iterabwoba mu Rwanda, itegeko rishya rigenga amadini muri icyo gihugu, n'ayandi makuru tugiye kubagezaho. Ntimujye kure. Reka ariko amakuru yacu tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse Bigirimana, bwakeye.
Bwakeye Geoffrey Mutagoma, turabaramukije namwe muduteze amatwi. Turahera kuyavuga muri Afrika. Abasirikare b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo barisha abarwanyi 26 b'umuhari Islamic Allied bakorana n'abarwanyi b'umugwi witwaje ibirwanisho ADF ucuditse n'umugwi w'intagondwa wa leta ya Kiisilamu. Igisirikare cya Congo cyatangaje ayo makuru ejo kuwa kane, kivuga ko casubije inyuma kandi comoye uyo murwi. Umuvugizi w'igisirikare cya Congo yavuze ko abo bagwanyi bari bateye ikambi ya gisirikare mu gisagara cya Ngite, ariko abasirikare baca barabivuna. Inama yawo ntihijejwe amahoro n'umutekano ku isi yarongeye uwundi mwaka w'ibihano kuri Sudani yo mu manuko, harimwo kutagura ibirwanisho, ariko ngo nta gihugu na kimwe cyo ku mugabane wa Afrika gishashe muri ako kanama cashikikiye iyo nama iyo ngingo ejo ku munsi wa kane. Ibyo bihano byatanguye gufatirwa Sudani y'umanuko mu mwaka uheze, igihe ubwicanyi bushingiye kuri politike bwanatumye hanaba uguhunga kw'abanyagihugu hamwe n'ubukene bw'ibifungurwa. Bitanu mu bihugu 15 bishashe muri ako kanama byaranse kwemeza iyo ngingo, nabyo n'Uburusiya, Ubushinwa, Cote d'Ivoire, Guinea Equatoriale na Afrika y'Epfo, ariko iyo ngingo yaruhiye kwemezwa kuko yari ikeneye gusa amajwi 9 kugira yemezwe. Umunyamabanga mukuru wawo ni Antonio Guterres, ejo kuwa kane yaragenye intumwa yiwe nshasha muri Somalia hafi amezi 6 wahoze ari intumwa yiwe yaranswe na Somalia aca arirukanwa. Umudiplomate w'Umunyamerika James Schwan ni wagiye kuba intumwa idasanzwe ya Guterres, kandi yongere arongora umugwi wa ONU wagiye gufasha muri Somalia UNISOM. Swane agiye gusubirira umunyafrika y'Epfo Nicolas Haysom yirukanywe na leta ya Somalia mu kwezi kwa mbere amezi ane gusa agenywe muri ayo mabanga. Leta ya Somalia yababajwe n'urwandiko Haysom yarungikiye abategetsi ashikiriza amakenga afise kuri Muktar Robo yari umutegetsi muhari Al-Shababu, munyuma hitamo kwinjira muri politike kandi asaba kwitoza muri leta yo mu manuko ushira uburengero. Umuvugizi wa ONU yashikirije ko James Schwan agiye kurungikwa muri Somalia vuba kugira catangura amabanga yiwe. Umwami wa Arabia Saudite Salman ejo kuwa kane yasabye ibihugu byo mu kigobe cy'Abarabu gukorera hamwe mu kurwanya icyo yise inyifato z'ubugizi bwa nabi za Iran muri ako karere. Ibyo yabishikirije inyuma y'umunsi umwe umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu muri Leta Zunze za Amerika John Bolton avuze ko Iran ariyo yononye ubwato bune bwarimwo bubiri bwa Arabia Saudite bwarimwo ibitoro ku nkengera z'amazi muri Emirat Zunze Ubumwe za barabu kibyagirije igihugu cha Irani cyarabihakanye cyivuye nyuma Arabia Saudite Somambike na Leta Zunze za Amerika cyakiriye inama y'ibihugu by'abarabu hamwe n'abayisilamu mu nama idasanzwe yatumwe ko ejo kwa kane Riyadh yasavye kwihweza ibya Irani hamwe n'inzira yo guha yuguhariri po mwicho gihugu mugihe harubwo ko hari intambara ya gisirikare ishobora kwaduka muri ako karere mutwigoro two guhagarika abimukira batubahiriza amategeko mu kwinjira muri Leta Zunze za Amerika Washington yarafashe ingingo yo gushiraho amatagisi yo ku rugero rwa 5 kwijana ku bidandazwa byinjira biva muri Mexique guhera ku itariki 10 z'ukwezi kwa 6 kuza Perezida Donald Trump yabitangaje jo kuwa 4 abicishije ku butumwa bwiwe bwa Twitter gushika ikibazo cyawe mukira batubahiriza amategeko kirangiye ayo matagisi azobandanya kuduzwa kuva ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi yongera duzwe kandi ku bice bingana 25% kwijana kuva mu kwezi kw'icumi Perezida Trump yashikirije ivyo n'imbere yaho yagiriza igihugu cya Mexique ko ataco kiriko kirakora mu guhagarika abimukira bo mu bihugu byo muri Amerika yo hagati binjira muri Leta Zunze za Amerika baciye muri ico gihugu umushikiranganji na wa mbere w'Ubuhindi Narendra Modi yararahiriye gutwara ikiringo kigira kabiri cyo kuwa kane ku murwa mukuru New Delhi inyuma y'amatora yatsindiye bitamugoye Modi yitezwe kwihutira kunagura ubutunzi busa n'ubwasubiye inyuma mu mwaka uheze abakurikiranira hafi iby'ico gihugu bavuga ko bitabiriye amatora batashize imbere ubushomeri barimo biteze ko agiye kunagura ubutunzi bw'ico gihugu
turagushimiye Aloyce Bigirimana kuri ayo makuru umaze kutugezaho amakuru yacu yo mu ya gabigari tuhereye mu Burundi nyuma ya umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi asabiye leta kwaka abantu amasambu adafite icyakorerwamo akanasaba Abarundi kutagurisha amasambu ku banyamahanga bamwe mu badepite n'abize bijyanye n'amategeko baramusaba gukosora amagambo yavuze basobanura ko ayo magambo aciye ukubiri n'imigambi ya leta kandi yicyo itegeko nshinga n'ubwigenge bw'Abarundi mugenzi wacu Eloge Welikaneza yaduteguriye inkuru ikurikira
umushinga amateka Fabien Manjija nino asanga umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yavuze igihushane c'ivyo Burundi bukeneye muri kino gihe kugurura imiryango kugira ngo abanyamahanga na cyane cyane abagwiza tunga bazana imitahe
igihushane cy'ishyizwe cy'umukuru w'igihugu na leta aho ahamagara yagwiza tunga kuza kuraba i Burundi bakagirashinga amahinguriro barahamagaye abarusi barahamagaye abo muri Turkey barahamagaye muri Egypt n'ibindi bihugu dusangiye akari ireje afikaye guseruko nibaza yuko byo byaramucorotse akibutse kuraba neza intumbero ya leta kandi yo leta ariyo ikotegetse umugambwe wabo uko n'ubwo ikintu gishane cyacu nibaza yuko akwiye kwenyene kwisubira ko akaba kwavyihenze
Metis Dolo Fikiri mukuru muhari Morena nawe yibaza kuri iryo jambo ryo kuresha abanywanyi muri kino gihe yimirije amatora anabibona mu ingaruka mbizi tari nke
rizana kwa gucanisha mwo abanyagihugu abafise amatongo manini n'abafise mato canke bafise ahatabakwiye abo bantu badafise amatongo canke bafise ahadakwiye canke atagikwiye iryo si kosa ry'abafise manini biraboneka yuko ari ibintu zikineza neza dukunezereza abanyagihugu arindiriyemo amajwi abanywanyi ba CNDD-FDD ngira ngo umugambwe urabura ishuri bubahe igashaka kwabwira itireka tubagomore tubereka aho abantu bagifise ibintu mu byisasire nkurikizi bizovamo bica bituma n'abanyamahanga bari ngaha mu Burundi canke bifuza no kuza gushaka imitahe yabo bose baca bijura bagaca bahunga nta kiba kigishigikiye amatungo yabo amatungo y'abantu bose ku isi ahagarikirwa n'amazu n'amatongo
turetse ivyo bakijyane namenyesha ko hari n'ikindi abatwara badakwiye kwibagirana gato
erega ibyo kwa bishikirije ibyo murundi hamwe abaye intwaro za kamatongo abantu akagizindi cyangwa basubiza ijarabaye ni 2022 abantu amatongo igihe ndakari kuri bicombero bare yashubijwe muri intwaro nyene ya sinzi ntakuru yashubije iteka bambuye 2022 yacayo nyene mu kiringo cayo ibandanya kwambura abantu baronde singingo z'ubutungane n'ingingo politike iyo vya senete b'ingingo politike bizohinduka mu ntwaro bizokwirikira kandi noneho birashobora kwitwarwa amasentare atarayi Burundi yirete ntabishira mu ngiro hatozigira izo bishira mu ngiro
mukurindira ko bija mu ngiro rusikiri igeze kuba twa rwego rw'abashinzwe amanza mu Burundi agaruka guca amateka avuga
turavye amateka y'u Burundi nta na hamwe bavuga yuko leta ishobora kubuza umunyagihugu canke umuntu wese yigenga kugurisha itongo canke amatongo yiwe naho ndokwirwa nabisigura cane nkuko vyanditswe ibyizwa shingiro yo mu kwezi kwa gatatu 2025 naho ibyizwa shingiro biraherutse gutoza itariki ndwi kwezi kwa gatandatu 2018 ingingo 36 bavuga yuko umuntu wese afite uburenganzira bwo gutunga itongo ryiwe bwite uravye kandi mu iteko ry'u Burundi nimero 1/13 mu kwezi k'umunani 2011 ritunganya amatongo mu Burundi riremeza yuko umuntu wese afise uburenganzira bwo gutunga itongo kandi akarikoza ishashatse cyose
Umushinga amateka abanje byanino nawe yibutsa ko naha abanyamahanga bo barakoreye kiba barundi umutata rukwanka kubagurisha kwa matongo.
Komuna uno munsi ikimoko cy'ababirigi uwaruye kwitwa ibimoko ikutse na bene wabo. Toto bita gute. Aba barure tusa bene wabo bakwitwa ibimoko bamuze batunze. Nibaza ko kwabaye gushikutsa arakwiye ku bovuga muri Faransa ku TV yavutse akabisokora n'ibyo bikunda niba icyo twovuga mira muri Faransa no muri reforma agrere cyo gusubira kwa matongo imwe bari muhinga niya bishobora kuzofata umwanya muremure nawe sinzi ko azaba kirongo uyu mugambwe avuga kugira uhindura ibintu butyo nibaza yuko ikigaragara kiboneka nuko ataza abo bantu avuga amatongo yabo na no guhubyara rwabo
reka n'umukuru wa Morena hari ibindi bihushana bona mu ijambo y'uramutswa CNDD-FDD
agomba kumvisha yuko umunyamahanga w'itongo mu gihugu kanaka ucumenga iryo tongo araryimuye arariteruye aritwaye mu gihugu iwabo itongo n'itongo z'ikintu bayora ngo baterure kandi byongeye abisigura nk'uko umengo nk'uko uwo muntu aguze itongo aba ari nk'uko iyo bari leta y'amahanga ije ikagwana yatwaje ico gice c'itongo leta y'u Burundi
eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Juti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,760 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 Radio Ijwi rya Amerika Radio Yanyu
mu Rwanda urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB rwahuye n'abayobozi b'amadini n'amatorero akorera mu Rwanda ejo kuwa kane byari mu rwego rwo kubamenyesha iby'itegeko rishya rigenga amatorero mu Rwanda riherutse gusohoka muri iryo tegeko hari ingingo igaragaza ko abayobozi b'amatorero basabwa kuba bararangije kaminuza kugira ngo babashe kuyobora amatorero ndetse bakanasabwa kwerekana inkomoko y'umutungo wabo n'uko ukoreshwa ni inkuru ya Somutakaboyi umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Kigali
Itegeko rigenga amadini n'amatorero mu Rwanda rishya ryasohotse umwaka ushize muri iri tegeko bivuga ko nta muntu n'umwe washinga itorero atabanje guhabwa ubuzima gatozi ikibazo cy'amashuri nacyo kibanzweho muri itegeko rishya aho itegeko risaba umuntu wese uyobora itorero kuba afite impamyabushobozi ya kaminuza mu mashami ashatse ariko akaba afite n'impamyabumenyi mu kumenya iby'iyobokamana. Mu nama yahuje abanyamatorero n'amadini anyuranye akorera mu Rwanda, abanyamadini bagaragarije urwego rushinzwe imiyoborere myiza RGB ko bari basanzwe bifite amashuri yabo abigisha iyobokamana, bakibaza niba RGB itazemeza ayo mashuri yabo. Yusta Kayitesi uyobora RGB yasobanuye ko impamyabumenyi zemewe ari zatanzwe n'amashuri n'ubundi asanzwe yemewe na Leta y'u Rwanda.
Basabwa kuba barize kaminuza bisanzwe hanyuma bakagira impamyabushobozi certificate yerekana iby'iyobokamana. Aho rero niho mu by'ukuri bagize n'ikibazo banagaragaza, baribaza ngo ninde ufite ubushobozi bubyemera. Impamyabumenyi y'imyigire y'iyobokamana ni diplome ya kaminuza nk'izindi. Kugira ngo yemerwe ni ukuba warayize muri kaminuza yemewe. Kaminuza yemewe mu Rwanda cyangwa yemewe ahandi nk'uko amategeko abiteganya. Ibyo rero kuvuga ngo bafite amashuri yabo, iyo amashuri yabo ataremezwa n'urwego rushinzwe amashuri makuru mu rwego rw'igihugu, ntabwo twavuga ko ari impamyabumenyi yemewe.
Muri iri tegeko hari ingingo ivuga ko amafaranga yose amadini n'amatorero akoresha agomba gucishwa kuri konte kugira ngo hagaragazwe aho yavuye n'uburyo yakoreshejwemo. Iyi ngingo hari abagaragaza ko ikirimo imbogamizi. Padre Emmanuel Nsengiyumva wo muri Kiliziya Gatolika Paruwasi ya Nyamata yavuze zimwe mu mbogamizi zigaragaramo.
Gusa ikibazo twagize kuko navuga uburyo iyo geza butumwa rikorwa hagomberamo ayo mafaranga hagiye haba umucyo muri byose. Gusa ikibazo cyavutse nicyo cyahuye n'umwaka w'imisoro, reka mvuge gutyo, cyo bita année fiscale, kubera ko hari amafaranga aza yabaturutse hirya no hino agenewe ibikorwa byambukiranya umwaka umwe cyangwa ibiri. Cyo nicyo kibazo wenda cyavutse, wenda kubishyira mu mpapuro no kugira ngo wenda bizasobanuke neza uwaje none ahangaha bisange bimeze gutya, kuko hari igihe nafashaga umuntu simbyandike. Icyo gihe noneho biransaba ngiye nange guhindura uburyo, ku buryo noneho uwaza yambwira ati padiri wafashije nde, mumubwire wenda cyangwa se mumubwire nafashije uyu nguyu. Ariko nanone ikibazo cyavutseho nanone kirimo kwiga no kuvuga ngo ese ko nari mfite wenda miliyoni 5 zo gufasha abantu mu myaka 5, none bakabaje kuri konti yanjye bagasanga umwaka umwe mfashije miliyoni imwe, za miliyoni enye ko bagiye kuzica imisoro nkaho ari inyungu nungutse muri uwo mwaka.
Umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere myiza RGB Madamu Kayitesi Yusta asobanura ko ingingo yagiyeho kugira ngo hirindwe ko aba banyamadini n'abanyamatorero bajye bahabwa amafaranga agamije gukora ibikorwa bidafite aho bihuriye n'ivugabutumwa.
Itegeko rivuga yuko bigenga mu mikorere no mu mafaranga, ariko iyo bibaye ngombwa urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rushobora kugenda rugasuzuma imikoreshereze y'amafaranga yabo kubera impamvu zitandukanye. Hari abantu bashobora kubona amafaranga aturutse mu buryo butemewe, hari abantu bagira amakimbirane n'ubu bajya bayagira ajyanye n'uburyo bakoresha imitungo yabo. Iyo bibaye ngombwa rero nibwo urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ruza hatitawe ku biteganywa hatirengagijwe n'ibiteganywa n'amategeko y'imisoro, kuko nabo n'izindi nzego iyo bagize ibirenga ku byo bagomba kuba bakoresheje mu bikorwa byabo bwite barabisorera.
Muri iri tegeko hari ingingo ivuga ko abayobozi b'amatorero batemewe kubivanga n'ibikorwa bya politike, gusangiye mu rusengero cyangwa muri kiliziya hanyuzwamo ibikorwa byo kwamamaza abanyapolitike. Urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB rusobanura ko kugeza ubu mu Rwanda hari amadini n'amatorero asaga 700 afite ibyangombwa bya burundu, ariko hari n'andi menshi akora atariyandikishije. Itegeko ryariho mbere ryateganyaga ko umuntu ushaka kugira idini cyangwa itorero atangira gukora no mu gihe atarabona ibyangombwa, ndetse ko mbere hasabwaga icyemezo giturutse mu karere, ariko ubu umuntu wese ushaka gushinga itorero abanza gusaba ubuzima gatozi. Iri tegeko riteganya igihe cy'imyaka 5 kugira ngo abari basanzwe bayobora amadini n'amatorero batabashije kwiga basubire mu ishuri babone ibisabwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Umucamanza mu rukiko rw'ubujurire ejo kuwa kane yumvise ubujurire bw'abagabo babiri baregwa ibyaha by'iterabwoba. Bararegwa gukorana n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Bwana Ndayambaje Bernard aremera ibyaha kanabisabira imbabazi, mu gihe David Nzabonimpa we ahakana ibyaha akanavuga ko ari ibihimbano. Eric Bagirubusa arakomeza.
Bwana Bernard Ndayambaje wagaragaye mu cyumba cy'urukiko rw'ubujurire ari n'ubwunganizi niwe wabimburiye abandi mu kwiregura aregwa ibyaha by'ubugambanyi n'ubufatanyacyaha mu cyaha cy'iterabwoba. Ubushinjacyaha bumuriga ko mu mwaka wa 2013-2014 yarashinzwe gushakisha abasore bajya mu mutwe wa FDL urwanya ubutegetsi buriho mu Rwanda. Mu rukiko rw'ubujurire Bwana Ndayambaje yemeye ibyaha aregwa amaze asaba imbabazi umucamanza amusaba kumugabanyiriza ibihano. Maitre Fulgence Simbizi umwunganira agasaba ko urukiko rwahera kukwemera kwe maze rukabishingiraho ruca inkoni zambaruka mugabanyiriza ibihano. Mu bushinjacyaha buvuga ko haba mu bugendacyaha mu bushinjacyaha ndetse no ku rwego rwa mbere Ndayambaje yiregura atigeze yemera ibyaha bukavuga ko imanza zaciwe zishobora gushingirwaho igihe itegeko ritatanze umucyo bugasanga impamvu atanga asaba kugabanyirizwa ibihano zitahabwa agaciro ariko nanone bukabiharira ubushishozi bw'urukiko. Umucamanza yabajije uregwa niba yarababariye kavutse wamutanze agaragaza umugambi yarimo wo gushakira abayoboke umutwe wa FDLR. Uyu wari umukozi wo mu rugo avuga ko yaragiye gukora icyaha cyari kigiye kugira ingaruka zikomeye ku Rwanda kandi ko amafaranga yari yizejwe muri ibyo bikorwa ntacyo yari kumumarira igihugu kidafite umutekano. Mu 2015 nibwo urukiko rukuru urugereko rwa Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda rwahamije Bwana Ndayambaje ibyaha rumukatira gufungwa imyaka 20. Umucamanza yemeje ko azasoma icyemezo cy'uru rubanza ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Undi waburanye ibyaha nk'ibi ni Bwana David Nzabonimpa aregwa ko kuva mu 2014 kugeza afatwa yagemuraga ibiribwa muri Congo abarwanyi b'umutwe wa FDLR. Uyu wemera ko yari afite abagore babiri umwe muri Congo undi mu Rwanda arahakana ibyaha. Aravuga ko chef de groupement wa Bugumba Bwana Dewo Makombe ariwe wamutanze ku butegetsi bw'u Rwanda kubera ibibazo by'amasambu bari bafitanye muri Congo. Akavuga ko Bwana Makombe yamwakaga imisoro myinshi ku masambu undi akayimana kandi ko urukiko rukuru rugereko rwa Musanze rwamuciriye urubanza rugenekereje nta bimenyetso. Imbere y'umucamanza mu rukiko rw'ubujurire Bwana Nzabonimpa yavuze ko inyandiko mvugo y'ikirego cye yari incurano. Nzabonimpa aravuga ko bamuteresheje igikumwe ku gahato ku nyandiko mvugo akavuga ko ibikubiye hari ibinyoma kuko ngo ntaho yigeze abikorera. Kuri Maitre Joseph Nkundira umwana umwunganira birababaje kumva ko uyunganira burana avuga ko igisirikare cyamushinyishije inyandiko mvugo ku gahato. Yavuze ko ubushinjacyaha butigeze bukora iperereza ryimbitse ku byaha umurega kandi ko nta nyandiko mvugo ya Makombe imushinja. Arasanga nta bimenyetso bifatika bishinja uwo yunganira agasaba kumugira umwere ku byaha aregwa. Umushinjacyaha avuga ko Nzabonimpa gifatwa yavugaga ko babanje kumenesha umuryango we none bakavuga ko umuryango we wamereshejwe inyuma agasanga ibyo avuga byose ari ibinyoma. Yahakanye ko uwo mugenzacyaha wa gisirikare yamutejeje igikumwe ku gahato ku nyandiko mvugo ye kuko ngo yamubajije mu bwisanzure kandi bagirana ikiganiro kirambuye mu karere ka Rubavu. Agasanga inyandiko mvugo yakoreshejwe itafatwa nk'impimbano kuko ngurego yayibajijwe hayisabira imbabazi. Umushinjacyaha anarega Nzabonimpa ko yanekaga imipaka y'u Rwanda akamenya ibirindiro by'ingabo z'u Rwanda n'iza Congo akajyana amakuru ku mutwe wa FDLR. Umucamanza yabajije uregwa niba igihe yabazwaga n'umugenzacyaha wa gisirikare hari undi muntu wari uhari. Yasubije ko atari kubimenya kuko ngo bamubajije bamupfutse ibitambaro mu maso ari ku ngoyi. Yarambuye ukuboko mu rukiko yereka umucamanza ati singo yaho bari banziritse ati Imana yacu ijye ibamenye. Umucamanza ati none si wakuzanira Serija Rukundo wakubajije hano wamumenya? Undi ati oya. Umucamanza ati none umwirondoro wawe yawukuye he? Undi ati sinzi iyo yabitoraguye rwose njye urete gukubitwa ngataka nta kindi nari bukore. Urukiko kandi rwabajije ubushinjacyaha icyo bushingiraho bwemeza ko Nzabonimpa yatangaga amakuru ku birindiro by'ingabo z'u Rwanda. Bwasubije ko chef de groupement Makombe yabagaza abaturage be hafi ya bose n'ibikorwa byabo kandi ko imiterere yaho Nzabonimpa yagendaga byari byoroshye kumenya ayo makuru. Bwavuze ko byakunze korohera FDLR kwinjira mu Rwanda igabye ibitero. Nzabonimpa yahise amwikoma agira ati ubwo umushinjacyaha bivuga asa naho ariwe neza neza wahimbye ziriya nyandiko mvugo ati ibintu bye ntibyashingirwaho. Mu mwaka ushize wa 2016 urukiko rukuru rugereko rwa Musanze nibwo rwahamije ibyaha Bwana Nzabonimpa David rumuhanisha gufunga imyaka 15 arajurira. Umucamanza mu rukiko rw'ubujurire azafata icyemezo kuri uru rubanza ku itariki 5 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka. Eh bagira ubusajwe rya Amerika i Kigali.
Umukino uzahuza ikipe ya Nigeria n'i Burundi mu marushanwa y'amakipe ahagarariye ibihugu byayo umupira w'amaguru azabera mu Misiri ni uzatanga icyerekezo ku ikipe y'igihugu y'u Burundi nk'uko umutoza w'ikipe y'u Burundi umupira w'amaguru yabivuze ejo kuwa kane. Inkuru yateguwe na Radio Ijwi rya Amerika ifashijwe n'abanywanyi bayo mu gihe kuyishyikirizwa na Oriane Itangishaka.
Abakinyi 28 b'umugwi nserukiragihugu mu mupira w'amaguru intamba mu rugamba nibo bari mu myimenyerezo i Bujumbura mu Burundi. nk'abose bakina mu bihugu byo hanze kiretse babiri gusa bakinira ku butaka bw'u Burundi. Ni mu gihe abakinnyi bategekanijwe kuzoja mu nkino za kane mu gihugu cya Misiri ari 23. Umumenyereza mukuru Olivier Niyongeko yabwiye abamenyesha makuru b'inkino kuri uno wa kane aho imyiteguro igeze.
Twebwe ku bwacu nk'uko maze iminsi muyibona aho ku kibuga cha stade kuno dukoreye imyimenyerezo, ico nzizi ko mutwe y'abantu bose abarundi bose bavuga ati twaratumye ko abajuheri bashika 28 kugira dushobore guha icizere umwe umwe wese ku byo azoba ari karakora araba hageza yipime ibyo twiyemeje ko twoshyiramo imwe bita transparency umuco mu kazi turiko turakora. Nibaza rero ko ibyo twagize nibyo mubona n'ama benshi tuba turi kuri stade baraba bavuguye bavugujya mu gakazi uko bigenda kose kagaruka kuri twebwe abamenyereza muri staff kandi nibaza ko turiko twitunganya neza.
Afatiye ku mugwi wa Nigeria uri kumwe n'intamba mu rugamba mu mugwi umwe, Olivier Niyongeko avuga ko urukino ruzobahuza ariko ruzotanga intumbero muri iryo higanwa u Burundi bugiyemo ubwa mbere. Umumenyereza Niyongeko agafatira kwihangiro bari bihaye mu nkino zo gukurakuranamwo zabashikanye ku ntambwe y'uno munsi.
Kujya twatangiye tuvuga duti kore nya tugashika muri kare n'ubu niko tuguma tuvuga twe turakora kujya Imana ari ya mbere mu Burundi tuvuga ati Imana ntishobora byose turakora uko tuzogenda turabandanye niko tuzogenda turagira inyota yo gushika kure kuko tweze tugiye muri kane tweze tugiye kurunda iyi gikombe mugari yawe cyabibaza ari bafite experience n'ibyo byose birajamo mugari icobuza nawe kugwana wakoresheje ingufu zawe wabizemo ingufu abajuri bakabyumva uraba ushobora gushika aho uzoshika wakoresheje ingufu hazashimishije. Turi mu magrupu match ya mbere Nigeria ahubwo batumiye neza gutangura ku mugwi witwa gukomeye kandi urakomeye mugari natwe izodufasha aya ma match tuzahora turuma.
Abakinnyi bo ku bwabo bavuga ko bari mu myiteguro kandi ko bizeye kuzokora byiza nibashika muri kane mu gihugu cya Misiri. Saido Berahino, umusatirizi w'intamba mu rugamba anakina mu mugwi Stoke City mu gihugu cy'Ubwongereza, avuga ko n'inkino za kivandimwe bagiye gukina zizobafasha kwitegurira ihiganwa.
Nafurahi kuona wajuero wote walimaliza championa zao walirudia kucheza ndama mu rugamba na sante ya bien.
Saido Berahino ashima ko abakinnyi bose bavuye mu bihugu bakinamwo bagashika impore mu Burundi. Ati
walisaidia watu walifika bien preparation siku zinaenda bien kiamtu anajua tuko na machi kesho.
Kumusi wejo dufise urukino rwa kivandimwe n'umugwi Aigle Noir, urukino rwa mbere rwo kwitegura. Kumusi w'Imana tuzoja Qatar na hariya tuzokina izindi nkino zo kwitegura. Abakinnyi twese tumeze neza. Izo nkino za kivandimwe u Burundi bugiye gukina mu makungu imbere yo kuja mu Misiri zifise akamaro kanini. Kimwe nuko umumenyereza w'intamba mu rugamba avuga ko ariho azobonera ico buri mukinyi ashoboye.
Izo ni inkino zikomeye rwose ku mumenyereza kuko biri muri bimwe bifasha kubona gusumba kuko atankino za kivandimwe yajyana na kimwe ubona no kubesha ucukoresha ubuhinga bwawe umenyereza bwawe ukaba byose ukaba byose kugira urabe umukinyi nuko nanini abakinnyi turi kumwe benshi turamenyeranye tumaze hafi imyaka irenga ndabazi imico yabo ingene babayeho byose ibyo bakora kubera mba mu Burundi no mu Burundi ndabamenya gusumba ngo ufate umumenyereza wo hanze byomugura ko iyo hava yenda agashyiramo umukinnyi abonye ubwa mbere ariko aragiye kuri yansenga ugasanga kuri maci biramugoye. Njye tumavuga ni izi nkino ziri mu zizofasha kugira dushobore gutegura neza dushika hashoboka usiyarikaye.
Inyuma y'urukino rwo kwipima i Bujumbura kuri uyu wa gatanu, umugwi Aigle Noir wabaye uwa mbere mu ihiganwa ry'igihugu mu cicaro ca mbere, intamba mu rugamba zizosha zifata urugendo ku munsi w'Imana igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa gatandatu. Zizoshika i Doha mu gihugu cya Qatar aho zizokina urukino rwa kivandimwe n'umugwi wa Algeria. Bitegekanijwe kandi ko urukino rundi rwo kwipima intamba mu rugamba zizokinana n'umugwi nserukira gihugu wa Tunisia. U Burundi buri kumwe mu mugwi B na Nigeria, Guinea hamwe na Madagascar. Mu rukino rwa mbere umugwi nserukira gihugu w'u Burundi uzotana mu mitwe n'umugwi wa Nigeria ku igenekerezo rya 22 ukwezi kwa gatandatu mu gisagara cya Alexandrie.
Inshuti mwakomeje kudutega amatwi turabashimiye ko mwabanye natwe kandi turabararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bikurikira. Aya makuru yarahagarariwe na Edil Gwema naho je mwumvaga kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma mwiriranwa amahoro n'amahirwe.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.